Mubandanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Mu mwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Muraneza nshuti mwese muduteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro dusangira ijambo. Mu kiganiro cya none turavuga kunama y'umuryango w'abibumbye kuhindagurika ry'ibihe izaterana I Paris mu Bufaransa guhera tariki ya 30 z'uku kwezi kwa 11. Iyi nama igiye kuba ku nshuro ya 21. Igitegererejwe cyane muri iyo nama nuko ibihugu bikomeye n'ibikize cyane ku isi bishobora gusinya ku masezerano abisaba kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ibyo bihugu byohereza mu kirere. Ikindi bisabwa ni ugutera inkunga ikigega cyafasha gutanga uburyo n'ubuhanga ku bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere, dore ko akenshi ari byo usanga bihura n'ingaruka zikomoka ku bwiyongere bw'ubushyuhe mu kirere. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bwerekana ko ubushyuhe ku isi bumaze kwiyongera ibice 85 Celsius. Ese iyo nama ibirimo bande, igamije iki, yigirwamo iki? Umunyamakuru wacu Diane Nina Hazwi amaze gukurikirana bene izo nama, akaba yaduteguriye inkuru ikurikira.
Kuva mwaka w'1995 ibihugu birenga ijana birahura ku mwaka kugira ngo birabire hamwe ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mu nama rukoko mayitiriwe COP, Conference des Parties mu rurimi rw'Igifaransa. Umugigo wagiyeho bisabwe n'ibihugu 178 byari byahuriye mu gihugu cya Brazil muri 1992 mu nama rukokoma yari igamije kuraba iby'iterambere rirama uko vyifasha ijya nino. Niko kubona yuko ataterambere rirama rishoboka ibidukikije bidakingiwe, hari mu gihe ivyegeranyo bitandukanye vy'abahinga mu vy'ibidukikije bitasiba kwerekana ko atagikozwe ngo ivyuka birungikwa mu kirere bivuye ku mahinguriro atandukanye bigabanuke atagahengwe. Amwe mu makop yararindiranye ugishika cane harimo nka COP ya 3 yabereye Kyoto mu Buyapani mu 1997. Iyo nama yarinda kugondoza amaleta atandukanye gufata icemezo co gushiraho amasezerano agamije kugabanura ivyo vyuka birungiuka mu kirere. Inama atanico yashitseko kwera ibihugu bimwe bimwe harimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa vyananye bivuga ko kwemeza ayo masezerano ari ukwishira mu bukene. Mu manama yakurikiye iyo ya 3 amaleta agizwe hanini na Afrika yarabandanije urwo rugamba. Ayo masezerano y'ukugabanya ivyuka birungikwa mu kirere ahava araboneka inyuma y'imyaka 5. Aca yitirigwa amasezerano ya Kyoto, Protocole de Kyoto mu rurimi rw'Igifaransa. Ayo masezerano yagiyeho mu 2006 vyategekanywa ko ahera mu 2011. Ico kiringo kigeze, abo vyega barasubiye gutakambira ibihugu bitunze ngo ayo masezerano yongegwe ikiringo ca kabiri. Bihambere amabarabara ya Durban muri Afrika y'Epfo mu nama yagira 17 baririmba bati: ubwo butungane bw'ibidukikije bwasabwa ahanini n'ibihugu bidahingura cane. Aho ndetse abari baje bavuye muri ivyo bihugu bavuga ko abarungitse ivyuka vyinshi bategerezwa guhindisha akababaro ibihugu bikenye mu kubironsa ikigega kizofasha guhangana n'ingaruka mbi zifatiye kuhindagurika ry'ibihe. Na nyishito omoye yigeze itangwa n'ibihugu vya rutura mu butunzi kubijanye n'uko amasezerano ya Kyoto yokongerwa kw'ikiringo. Ehe namwe, mu nama ya 18 yabereye Doha muri Qatar, n'ibihugu vyari vyarasinye ayo masezerano nka Canada, Ubuyapani n'Uburusiya vyari vuguruje. Ubushinwa nabwo bwatungwa ku rutoke cane nk'igihugu kirungika ibivyuka vyinshi mu kirere, bugategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zirasinya mu kurindira ko bugera aho Abanyamerika bigejeje kubera amahinguriro. Iyo nama ya 18 imaze guhera atakivuyemo bahanye isango ryo guhurira mu Faransa mu kwa 12 kugira ngo barabe ingene ayo masezerano mu gihe yo kwemezwa na bose yotuma habagahengwe yoja mu ngiro guhera mu 2015 kugera mu 2020 mu gihe ayo masezerano ya Kyoto ategekanya ko visa ivyuka birungikwa mu kirere bitorenga ibice 2% by'ivyarungikwa mu 1990. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yabwiye abari mu nama ya 20 ko icizere cuko ivyo biharuro biguma uko ari cinshi.
We can build prosperous and healthier societies. We must act now. There is still a chance to stay within.
Turashobora kubaka ikibano giteye imbere kandi gikomeye. Dutegerezwa kwemera tudakekeranya yuko hakira amahigwe menshi y'ukutarenza ya Celsius 2. Ibihugu byose bitegerezwa kumva ko umuti turinda kuwutorera hamwe. Ibibano byose bitegerezwa kwifatira mu minwe isango y'i Paris. Asa nk'umwunganira umukuru w'igihugu cha Senegal Macky Sall ku ruhande rwiwe yibukije bagenzi we batandukanye yuko kugwanya ubukene gusa bidakwiye ariko nyabuna hakenewe no kuraba ingene ibihugu byisununura mu iterambere rirama iryo terambere naryo rikaba ryubahiriza ibidukikije. Ico abanyagihugu bacu batwizeye ko so kugwanya ubukene gusa dushaka guteza imbere ibihugu byacu tutegereza gukora ibishoboka byose ngo haboneke iterambere rirama. Inama yimirije mu Bufaransa izoba mu gihe abahinga mu by'ibirere bahurikiye muri GIEC Groupe Intergouvernemental sur l'évolution du climat baheruka kwerekana mu cegeranyo cabo gisohoka uko imyaka 5 iheze ku ice 95% vyihindagurika ry'ibihe vyatewe n'ibikorwa bitandukanye vya kiremwa muntu harimo nko guca ibiti n'amahinguriro arungika ivyuka vyinshi mu kirere atagikozwe ngo ibihugu bitandukanye vyifatire mu minwe ico kibazo. Uwo mugwi nyene ukabandanya werekana ko mu myaka mike ubushuhe buzoba bwinshi amazi yo mu biyaga n'amabahari nayo akaduga cane imiyaga y'ibihugu uhusi n'imvura zisegenya navyo bikaba umurengera. Izo ngaruka mbi ahanini zikazonakora ku Banyafrika kuko usanga atabugyo bwinshi bwo guhangana n'ivyo bibazo bafise.
Muri studio muri iki gitondo turi kumwe na Madame Remilde Ndayishimiye akaba yoboye ikigo gishinzwe ubumenyi bw'isi mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba anashinzwe ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Madame Ndayishimiye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Bwana Frank Habineza akaba ari perezida w'ishyaka rishinzwe demokrasi no kurengera ibidukikije. Bwana Habineza ikaze mu kiganiro dusangira ijambo.
Yego murakoze cyane.
Mere kuri Madame Ndayishimiye, COP ya 21 ariyo nama mpuzamahanga ijyanye n'iby'imihindagurikire y'ibihe irindiranwe igishika nkaho ariyo igiye gusubiza ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe n'ikirere. Ni kubera iki
iyo nama igira 2021 yitezwe ko hazoboneka amasezerano novuga ashimitse yerekana uko ibihugu cyane cyane bya rutura ndetse n'ibindi byose birungika ibyuka mu kirere bizogabanya ivyo vyuka hanyuma bikongera bigafasha ibihugu kiri mu nzira y'amajambere na cyane cyane bikenye kugira bishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Turavye iraporo y'ugwego rw'abahinga rwarerekanye ku isi maze kuduga ubushuhe ku bice bigera ku 0.85°C. Rero tukabona yuko ubu hatezwa gufatwa ingingo irashe yo kugabanya ivyo vyuka ku buryo isi itategerezwa gushuha kurugero gorenga ibipimo bibiri.
Bwana Frank Habineza, mwasohoye itangazo mu ishyaka ryanyu muvuga ko ibihugu bya Afrika bikwiye gusaba ko habaho ubutabera mu bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere n'ibihe. Icyo mushaka kuvuga ni iki?
Icyo dushaka kuvuga cyane ni uko dusanga ibihugu bya rutura cyangwa se ibihugu twavuga ko byateye imbere za Amerika, Ubushinwa n'ibindi bihugu bikomeye by'i Burayi no ku yindi migabane y'isi ari byo bihugu byangiza ikirere kuko bifite inganda nyinshi cyane bisohora imyuka yangiza ikirere nyinshi cyane. Nubwo ugasanga tuye muri Afurika nta nganda dufite, nta myuka myinshi dusohora mu kirere, aho ugasanga ari twebwe duhora tubabaye tugirwaho n'ingaruka zikomeye zo kwangiza kw'ikirere. Aho twavuga nka nuko twora imyuzure n'ishimo kwita nabantu tukabona ibura rya amazi ndetse izuba nshi aka cyane tukabona ingaruka nyinshi n'amazi agenda burate n'izikama ndetse byarabaye n'ejo bundi no muri Zambia ndetse no muri baraguze n'amagaratugize kuraho umuriro igihe kinini cyane kubera amazi yari yagabanutse cyangwa yakamye mu biyaga bimwe tugasanga tuba tugenda twishyura cyane kurusha ba bandi kandi bangiriza noneho turashaka kubutabera kubera ko abangiza ikirere bagomba nabo kugira uruhare rukomeye mu gufasha abantu batangiza.
Madamu Ndayishimiye, hari za COP nyinshi zagiye ziba ariko mu babikurikirana hafi bakomeza kuvuga ko izo nama zose ntacyo zigeze zigeraho. Habuze iki ngo ikibazo cyo kurengera ibidukikije kibonerwe umuti nabo bireba?
Kuvuga ko izo nama zose ntacyo zagiye zigeraho nibaza ko ari imvugo ndenza rugero, kuko hariho ingingo nyinshi zagiye zifatwa zerekana ukuntu byogenda ndagurika ry'ibihe bigabanuka. Haragiye hafatwa ingingo zitari nke, nta COP nimwe twovuga ko itagishika ku kintu. Ariko muri rusangi ubu tugeze aho twifuza ko haboneka ingingo iruhasha yerekana neza ibiharuro by'ibyuka bigiye kugabanuka. Uko tuzogira ingufu nyinshi cyane cyane ibihugu bya rutura bizokora ingufu cyane kugira zigabanye ibyuka, niko uburyo bw'ukugira duhangane n'ihindagurika ry'ibihe mu buryo bwa adaptation buzogenda bugabanuka. Kuko ibihugu cyane cyane ibivya Afrika birakeneye cyane kuronswa uburyo n'ubuhinga kugira ngo bushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ugiye kuraba ibyuka turunika mu kirere ni bike cyane, kandi ibihugu byacu bya Afrika nibyo bitakaza mu buryo bw'ubutunzi kubera dufite uburyo buke bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Rero turavuga ngo amakope yandi yagiye ashika ku ngingo nziza, ariko turakeneye ikope ishika ku ngingo by'ukuri y'ukugabanya ibyuka. Hari nka COP yabaye Cancun muri Mexico, COP ya 16 yarashitse ko yuko tutorenza ibipimo bya 2°C. Ubu rero hagezaho dufata ingingo kugira ngo ibyo bipimo ntibirenge. Ni ukuvuga yuko ibihugu birinda gushyira ku meza kwerekana ibikorwa bizokora kugira ngo ibyuka bigabanuke. Kuko twabonye yuko iki kibazo cy'indagurika ry'ibihe ari kibazo kijyanye n'ikibazo cy'ubutunzi, atari kibazo gusa cy'ibidukikije, ariko ari kibazo cy'ubutunzi. Kuko ibihugu bya Afrika bidafise amahinguriro menshi arunga ikibyuka mu kirere, ariko akaba ari byo bihugu bibona ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe mu bisata byose by'igihugu bikagoyagoya, ndetse ugasanga biratugora kuzoshika ku iterambere rirama.
Madamu Ndayishimiye, nkubaze wenda mu bijyanye no gusobanurira umurundi cyangwa se umunyarwanda udasobanukiwe neza iyo bavuze imihindagurikire y'ikirere, ingaruka umuntu wo hasi, umuturage, umunyagihugu wo hasi abona zimugeraho nyazo ziturutse ku mihindagurikire y'ikirere n'ibihe n'inkizihe?
Dushobora kuvuga ibintu bigaragara biboneka umuntu uwo ari we wese gushika ku mutumba, yaba umunyarwanda cyangwa umurundi, abona ni imyuzurire. Imyuzurire ihita ibomora ibintu, imirima igatwagwa, inyubakwa zikabomoka nk'amabarabara, ugasanga ihindagurika ry'ibyo bihe bituma umuntu atamenya ryaratera. Ikintu cyane kigaragara ni imyuzurire. Ikindi kigaragara ni gihe haba uruzuba. Ibyo byose ibihugu byacu byomi ugiye kuraba abanyagihugu babeshwaho n'imvura. Igihe rero imvura igiye urumva ko umunyagihugu adashobora kwimbura. Igihe arimye imvura ikabitwara ndetse igahitana n'inyubakwa zitandukanye bigatera indwara, ibyo oye urumva naho abatuyobora bogerageza byo bagora gushika ku iterambere mu gihe babanza guhangana n'ingaruka z'iyo myuzurira ihitana ibintu n'abantu.
Bwana Frank Habineza, u Rwanda rukeneye iki kuva muri iyo nama?
Tugera ngo n'ubuvugizi wa Leta y'u Rwanda bijyanye n'ibyo Leta y'u Rwanda izatwara mwaza kuribaza rema cyangwa se minisiteri ishinzwe ibicishije
ariko
ari dokima bateguye bita the national determined contribution for the Republic of Rwanda. ni dokima bujugu cyose kigomba gutanga ufite amapaje 9 igaragaza ibibazo urwanda rufite ndetse igaragaza n'ibyo bamaze kugiraho ariko iyo ireje cyane dokima nyine usanga bagaragaza yuko n'ubundi rwanda nabo ruri vulnerable cyangwa se rufite ibibazo bijyanye na icyo bita n'iyo shashima klimatike cyangwa se ibibazo by'ikirere bagaragaza yuko ikibazo cy'imvura nkeya bagaragaza ko iyo mvura ibuza ubuhinzi kugenda neza ndetse bakagaragaza yuko habaye n'imyuzure myinshi cyane noneho u Rwanda rukaba ruvuga yuko temperature z'u Rwanda zarazamutse ugereranyije kuva muri za 70 bimaze kukondirwaho 1.4°C Celsius kuvuga ngo byariyongereye cyane ubushuhe noneho u Rwanda rukaba rero rwifuza yuko temperature zaro niba zitarenga 2°C ariko mu myaka 2030 nukuwa mbunicho chifu zuchu mpanda.
Madamu ndaishimie mumana ma nga COP 21 izatera nila i Paris mojogu chubu Faransa imiryango itandukanye igenda ifite ijwi rimwe kugira ngo ihangane n'abatifuza ko ibyo bashaka kugeraho byubahirizwa. Ese abanyafrika ipari muzagenda musaba iki?
Icyambere coco tugenda tujanya abanyafrika tugenda tuvuga rumwe kuko ibihugu byinshi bya Afrika biri mu bihugu megwa n'ingaruka mbizihindagurika gibihe ku rwego rwacu cyane cyane novuga nko ku gihugu cy'u Burundi kuko ku banyafrika turafite uwo muri Sudani aduserukira n'abandi baduserukira cyane cyane nka Egypte iserukira conference y'abaministre n'abakuru b'ibihugu twebwe rero ku rwego rw'igihugu cacu ahanini twarakoze igitabo cyerekana intererano y'u Burundi icyo gitabo twaragitanze mu mwanya wo kiragaragaza vulnerability y'igihugu kikerekana impact tufite tukabona ibyo dukeneye cyane cyane mu bijanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe icyo bita adaptation tukerekana context national tukerekana uko igihugu cyifashe hanyuma tukerekana umugambi w'igihugu ko dushira imbere iterambere rihangana n'ihindagurika ry'ibihe turerekana byigwa byakozwe byerekana ko nk'ubushuhe buzoduga mu gihe cy'u Burundi kuri 3°C tukerekana uruhara rw'imvura mu burinyi tukerekana ibisata bihanzwe n'ihindagurika ry'ibihe nk'igisata cy'amazi cyangwa igisata cy'umuyagankuba igisata cy'ubworozi n'uburimyi igisata cy'amashamba n'ibidukikije tukerekana mu by'ukuri uburyo dukeneye haba mu by'ubuhinga mu gushyigikira ibigo cyangwa abantu b'abahinga tukerekana ibyo dukeneye ku buryo bwa Afrika rero ibihugu byinshi byarateguye iyo migambi twebwe rero duhagarariye Afrika ku bijyanye n'iby'ubuhinga icyo bita renforcement de capacité ndi muri groupe stratégique ya Afrika twaheza tugategurira hamwe kugira ngo tugende tuvuga rumwe kandi noneho u Burundi burahagarariye ibihugu 10 bya COMIFAC mu bijyanye n'amafore rero tugiye tujanye twiteguye neza kandi u Burundi buduha buserukiwe cyane gushika no mu nzego delegation Burundi iratandukanye kandi ikibyoshe nuko na abaserukira igihugu bazoba bahari muri Afrika rero baduyitaba kandi twibaza yuko tuzohagarara tukarondera inyungu za Afrika na cyane cyane inyungu z'ibihugu byacu kuko tubona yuko ihindagurika ry'ibihe ritumara kw'abantu rikatumara kw'ibintu bigatuma tudashobora gushikira iterambere hakaba ingorane zo gufungura nabi hakaba ingorane zisanzwe zibona z'umuyagankuba zigatuma umuyagankuba udafite umuyagankuba ukwiye udashobora gutera imbere kuko byinshi byigaragaza twebwe rero kuri ibyo ku buhinga cyane cyane by'igihugu gikeneye twarerekanye yuko dukeneye icyo bita gushikikirwa mu buryo bw'amafaranga ndetse baragaragaza yuko ikigega cy'isi yose kizojamo imiliyari 100 ku mwaka rero mu gihe twoshigikirwa tuzogabanya ibyuka cyane ko kugera ubwo Burundi tuzoshigabanya nk'ibice 20% ariko hamwe tutoshigikirwa twogabanya nk'ibice bitatu kwijana.
Frank Habineza, hari abakomeje kuvuga ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi ziyobowe na Perezida nka Barack Obama usa nkaho ari kwisonga cyane cyane mu kurwanya ubwiyongere bw'imihindagurikire y'ikirere, abantu bakavuga ko hari icyo bishobora guhindura, ni kubibona?
Natanga icyizere kubera ko Perezida Obama yagaragaje cyane muri gahunda ziwe yuko afite gahunda zo kurengera ibidukikije, kandi yabyo bigaragaza mu bikorwa bitandukanye. Ariko iyo tubonye nabo abandi mu ishyaka ry'abademokrate, tubona na former vice president Al Gore yanditse igitabo cyo bitaga The Convenient Truth, ndetse bakoramo na filimu ku buryo byagaragaje yuko nk'abayobozi bakuru muri Amerika bari bahangayikishije n'ibijyanye n'ihungabana ry'ikirere. So tubona ko Perezida Obama akomeje uwo mugambi, byaba ari ibintu byiza kuko ari bo n'ubundi ari amasani ya Choto yabasize n'abandi bose, ariko Amerika ntabwo yigeze iyasenya. Ni ukuvuga ngo Amerika ntabwo yigeze irebwa n'ibyemezo byafatiwe muri Choto, kandi ariyo makosa makuru yabaye cyane kuko Afurika yarasinye ibintu yiyemera kubahiriza, ariko abandi babangije ntibayafite n'Amerika irimo. Ni ukuvuga ngo Amerika ishoboye gusinya neza amasezerano ikabyumva, kandi kubera ko nayo iri kwicunga mu bantu bangize ikirere byaba ari ibintu byiza. Twizera yuko bishobora no gutanga urugero ku bindi bihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya n'abandi bose bangize ikirere cyane.
Madamu Ndayishimiye Remilde, turi kumwe?
Turi kumwe.
Hari icyo kibazo narimbajije mvuga ngo nubwo ibihugu bya rutura bikomeje gutungwa gatoki ko bidashyigikiye igabanuka ry'ibyuka byoherezwa mu kirere, muri iyi minsi bisa nkaho Amerika isa nkaho yahinduye ingendo cyane cyane kubera ubuyobozi bwa Perezida Barack Obama usa nkaho ashyigikiye ibijyanye no kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Namwe niko mubibona?
Uko tubibona, icya mbere cyo ko hari uguhindura bakagira ubushake cyane ni byiza, ariko muri ibi byihindagurika ry'ibihe dukoresha ubuhinga buba bwatanzwe n'abashakashatsi. Mu gihe abashakashatsi bavuga ati ubu isi iraduze ibice ubusa 85% k'ubushuhe, hanyuma tukashaka ko tugera ko byogabanuka ku bice bibiri, twebwe turaba ikitugaragaza cyane yuko abantu bafise ubushake turaba ku biharuro batanze. Turabye nka CPDN baba baratanze, uyirabiye ko ubona by'ukuri ko hari ubushake, kandi naho tukaba tutarumvikana ku buryo CPDN zizofatwa ko zitari obligatoire ari volontaire. Urumva rero uko haba ubushake byagaragarira ubwa mbere hoho mu buryo bazotanga muri ico kigega cya Fonvere Clima, n'uburyo hazoba transparency mu kugira ngo ibihugu bikenye bishobore kugira access kuri ico kigega. Urumva izo 100 miliyari z'amadolari twazibona ku mwaka muri ico kigega, hakagaragara uburyo ibi bihugu byacu bishobora kuronka ayo mafaranga bigashigikirwa mu buryo no mu buhinga, hanyuma bikongera bikagaragarira mu biharuro. Urabye nka CPDN bafata reference 2005 bagatanga 28% de réduction. Ibyo nibyo byategerezwa ko abahinga barabira ko bakabona ubushake bw'igihugu cya rutura cyangwa bw'igihugu kiba kiri mu nzira y'amajambere, barabira ku biharuro bakaraba ko ibyo biharuro bishobora gushikana yuko tugabanya ubushuhe bw'isi ku rugero twiyemeje ibice bibiri, ndetse Afurika twashaka munsi ku rugero rw'igice kimwe, kuko ubonye n'ubushuhe n'ubusa 85 abantu bacu bagapfa, imirima yacu ikononekara, ibintu byacu bikaza, tukama turiko dusubira mu ihumbi. Ni ukuvuga ntidushobora gutera imbere, none ga twashaka kuri dedogre hoho, wumva hoho tudashobora gutera imbere gute? Ubushake rero bugaragara, ni byiza turabishima, Imana yadufasha iyo COP20 abantu bagashika ku ngingo bagabanya ibyuka bakongera bagashika ku ngingo y'uguha uburyo ibihugu byacu bikenye n'ubuhinga kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe.
Hari ubwo bashobora gutanga ayo mafaranga ajya muri icyo kigega, ariko nanone ugasanga ubushake bwo kugabanya ibyo byuka ari bukeya, byo hari icyo byaba bimaze?
Ni ibintu bibiri bitegerezwa kujana. Ibintu bibiri byafasha nuko batanga amafaranga muri ico kigega kugira ngo ibihugu byacu bishobore guhangana navyo bikore adaptasi. Ikindi cyategerezwa cya mbere cyari uko bategerezwa kugabanya ibyuka. Ivyo bintu bibiri dutegerezwa ko byose twabibona muri iyo COP20. muri yo COP 28 twashaka ko bagabanya ibyo byuka ku rugero tubona yuko haba ako yerekana igaragaza ko ibyo byuka bizogabanuka nibintu bibiri bigenda bibangabangana uko bagabanya ibyuka ni ku buryo bwo kuhangana n'iyandagurika by'ubuhe bwa adaptation bugabanuka ariko ubu no nubwo ubushuhe buri kuri 0.85 turakeneye guhangana nayo nubwo bahagarika ubunyana ibyuka ibihugu byacu byabandanya biruha kubera guhangana n'ingaruka ihindagurika ry'ibihe bidutera urumva rero ni ibintu bibiri bitegerezwa kugenda bibangabangano cyane cyane kugabanya ibyuka ingingo ihagarika kugabanya ibyuka mu kirere n'ingingo yerekana ukuntu ibihugu byacu byabona amafaranga mu buryo bworoshe atari uburyo buruhije.
Bwana Frank Habineza, mu gusoza, uremeranya n'ibyo Madame Remelde Ndayishimiye yavuze?
Yego turemeranya nawe kubera ko icyo twifuza ni uko ibihugu bikomeye nayo bigomba kumenya yuko ari bigomba kugira uruhare rukomeye mu kugabanya bino bibazo kandi nayo bikakora icyo bita commitment kwiyemeza bigasinya amasezerano n'ibimere nk'uko byabaze muri Kyoto cyangwa Copenhagen kuko ntihagaranye nari mbiyo mu by'ukuri twagiye Copenhagen tufite icyizere kinini cyane ariko twavuye tufite intege ntacyo na kimwe kuko nk'aho twungutse kubera ko nk'uko byari bimeze ni nako byakomeje ntawe tugiye tubona icyo bita ukwiyemeza cyangwa se commitment y'ibihugu bikomeye twizere yuko nibaza Paris ko ari ikintu kiri buhinduke ku buryo bizagira ingaruka kubera ko cyane cyane muri Afurika turababaye igihe tugeraho n'ingaruka kandi ntacyo twangiza aribo bangiza ahubwo cyo tukakomeza kubaza amategeko abandi badatayubahiriza turifuza yuko abanyafurika bose ibihugu bya Afurika bigera n'ijwi rimwe bumvikane bose batari ikintu kimwe bo gucikamo ibice kandi n'abanyafurika bumve yuko Afurika dufite ubwenge dufite ubushobozi utari tuyishakira ikigega ni twe kwibanda ku mafaranga y'Iburayi cyangwa se y'abandi gusa natwe tuyishakemo amafaranga tuyishakemo ikigega gishobora kudufasha kuba self-reliant cyangwa se kwitunga kwigira ikindi dufite n'inararibonye nyinshi cyane muri Afurika zirahari n'abakambi bafite ubwenge benshi cyane ari bakofenanayo n'abandi bose nabo bashobora kutugira inama tugashaka abantu bafite ubwenge n'ubushobozi bakatugira inama ku bintu bishobora gukorwa aho kugira ngo tubitekereze ko tuzaba tubona inama zivuye hanze turumva yuko Afurika igihe cyacu ni ikindi kuvuga ngo nitutakaza aya mahirwe ari Paris tuzahombera gutakaza indi myaka hafi 10-20 kugira ngo tuzagere andi masezerano ashobora kutugirira akamaro ni ukuvuga ngo amahirwe yacu nayo dufite tugomba kuyakoresha kandi abantu bose tusaba ko bagomba gushaka uburyo ibintu tukora icyo bita adaptasiyo haboneke ubushobozi haboneke amafaranga ashobora kuba yatumara bino bibazo.
Frank Habineza, ndagushimiye cyane. Madamu Ndayishimiye Remilde, hari ijambo rya nyuma wifuza kuvuga mbere yuko dusoza ikiganiro?
Ijambo rya nyuma nanifuza kuvuga ni uko dushima ko ibihugu byacu biriko biritaho cyane ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe turavye ukuntu babyitayeho mu buryo cyane cyane mu buryo bw'ukuzo kwitaba iyo nama ya COP 21 kugira ngo turobe neko twobona ako ishobora gutuma ibyuka bigabanuka mu kirere ishobora kwerekana ukuntu abanyafurika bofashwa cyane cyane ibihugu byacu nk'u Burundi kugira ngo bishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu gihe tumaze kubona ko abantu bapfa abantu baturatura hanyuma bikatubuza noneho gufata umuhora w'iterambere kubera ko tuba turiko dusubira inyuma mu byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe biragoye kubona iterambere rero mu gihe ihindagurika ry'ibihe biguma bidusamburira ibintu bitwikira abantu rero tunezerewe cyane nuko tubona umuhora umurongo twafashe kuzitaba izo nama mu buryo butandukanye nagira ngo kumenyeshe yuko nko ku Burundi tuzoba duserukiwe bikwiye kuko uhereye n'abaduserukira nko mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka muri guverinoma y'igihugu twabona bazobyitaba cyane dufite delegasiyo nininya tuzoshobora kuja aho baharira hose kugira ijwi ry'u Burundi n'irya Afurika bishobore kumvikana.
Madame Remilde Ndayishimiye, umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubumenyi bw'isi no gukurikirana ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe, ndagushimiye cyane kano kanya uduhaye ku ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Frank Habineza, prezida w'ishyaka riharana demokarasi no kurengera ibidukikije, nawe ndagushimiye cyane akanya waduhaye.
Sawa, murakoze cyane, turabashimiye cyane kuba mwatugiye mu kino kiganiro.
Ndabashimiye namwe nshuti mwese mwari muduteza amatwi muri studio hano i Washington DC, mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze mugire umunsi mwiza.